Radio Izvidi Amerika. Izvidi Amerika ribagiri Washington DC mukiro nini kinyar Rwanda shuti mwese mututeza matwi ngiriwe neza no muri studio ya gatanu kumwe na Fidel Yonga tabahikaze mwese mu biganiro twafitiye kuri isa
urumva yuko ubuwe ari imbuto idasanzwe twe gutera mu mitima yacu ikanaga tukayivomera igakura ikama ikamugwa nabuzukuruza
uraheza mukamba bwegeranije abana ba ku kibo kimwe mu kubasangiza ntanumwe agumiriwe maze agahimbare kamuka ku mubano mwiza kakabera bose icivugo cy'ubuyizi.
Aba ni Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza hamwe na Musenyeri Simoni Ntamwana wa Diyoseze ya Gitega bavuga ku bumwe bw'Abarundi ku munsi wo guhimbaza ubumwe bw'Abarundi. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turagira kwa kumukanya gatoya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Imyaka 27 irarangiye abarundi bemeje amasezerano y'umwe bw'abarundi birori byo kwibuka iyo myaka iheze ku rwego rw'igihugu vyahimbarijwe mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi biremeshejwe na Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Kucivugo kigira giti dukomeza ubumwe bubi nkingi ya mahoro na demokarasi mu gihugu cacu. Ibirori by'uno munsi mu ntara y'Igitega vya birongwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza vyuguruwe n'ibisabisho vy'abaserukiye amadini yemewe n'amategeko mu Burundi, aho Musenyeri wa Diyoseze Nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana yasiguye icari c'ubumwe bwuzuye.
Uriyerekana ni buririmbwa gusa, burigaragaza mu ngiro no mu ngendo, urishira habona mu gusangira vyose, ibi byose n'ibibishe, ibiruhisha n'ibinezereza, niho bwunga imvune, bugakiza ibikomere, bukagarura ubucuti. Ubumwe bwuzuye burashikana ku bitangaro bene bwo bakumva ingufu zidasanzwe mu byo bakora, bakaronga ubwenge burengeye bujya bw'umwe, kuko tubiri tuvurana ubupfu kandi umuntu yifasha gusara atifasha gusaba. Uraheza mukamba bwegeranije abana ba ku kibo kimwe mu kubasangiza ntanumwe agumiriwe maze agahimbare kamuka ku mubano mwiza kakabera bose icivugo cy'ubuyizi.
Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo bagiwe yavuze ku bumwe bw'abarundi bwamye ho kuva na kera narindi.
Ibwazananywe n'amasezerano twagize mu mwaka w'1991 ariko ubumwe bw'abarundi wari umuco karakara k'abarundi, ndetse tunahereye ku intara rushatsi cyangwa ntama akidushikiriza igihugu bagidushikirije ari kubera ubumwe bw'abarundi.
Perezida Nkurunziza yagarutse ku byiza byamuka ku bumwe.
Ubumwe urubaka, ubumwe mu bumwe hari inyungu nyinshi. Inyungu ziri mu bumwe ubwa mbere ni urukundo. Abantu bagize ubumwe barakundana, abantu bagize ubumwe barashyigikirana, abantu bagize ubumwe barafashanya, abantu bagize ubumwe baratera imbere akakabuza, abantu bagize ubumwe baranesha ibagora si bike ariko baranesha, abantu bagize ubumwe ibateye byose barabinesha. Mu bumwe hari inyungu nyinshi, mu bumwe hari umunezero, mu bumwe havamo amahoro. Murumva yuko ubumwe ari imbuto idasanzwe twe gutera mu mitima yacu ikanaga tukayivomera igakura ikama ikamugwa nabuzukuruza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasiguye aho umugera wo gucanishamo abarundi wazananye.
Umuzo na koloni uje niyo rero umugera w'amacakubiri wa mwasi w'ubumwe bw'abarundi burinjiye gutandukanya abarundi mu miryango yabo, banashaka no kwatandukanya no mu ngo, bazana amarate imetero amakompa, bapima imitwe, bapima amazuru, bapima imisaya, bapima imbavu, bapima amaguru, ati wagenda hari winaka ukatugende bashaka kwiparata n'imoto watugenda uri umutuzi watugenda n'iryo n'izina ubundi wagera turi umuhutu washobanda bishabije n'amategeko ntabwo umwami w'u Burundi yemeye amacakubiri ari nawe yemeye muze muramu mu mateka y'u Burundi nabyo yemeye mwese igisambo, iryo ni iteka rikomeye cyane.
Perezida Nkurunziza yagereranije umugera w'amacakubiri n'uburozi abarundi bari yaraciye imyaka irenga ijana. Umuti w'ubwo burozi yamenyesheje ko abarundi bawuronse kugira ngo bashobore kwirogora.
Ndashima cyane ko n'umunsi dufise umugwi w'igihugu ujejwe menye ukuri no kunywanisha abarundi. Uwo ni umuti wa mbere kugira twirogore udashaka kuba umuti ashyigira dutegereza kunywa niba tushaka gukira kugira kabi jovise umugwi igihugu ujeje amatati y'amatumura ni matungo uno muti tuza kunywa dufise umugwi turagishizeho umugwi ujejwe ubumwe ubumwe bw'abarundi no kwa no kwanywanisha sino umugwi ni inama y'igihugu uno muti tuza kunywa twirogore cyose kwego kumuhuza abarundi hama rero hacaza inkinzo yo gukinyira ibyo bikorwa byose n'ugwego twaje dushizeho rujeje kugwanya ihonya bwoko n'urundi byicanye kago birabuno
mu myaka yahera ivyo biro byahora bitangurwa n'inkuka y'imisa bigakurikirwa na defile ariko uno munsi bikaba bitabaye Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
muri nsanga Muri sanga ni kiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kandi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi rya Amerika Washington DC Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika buseruko yemeje ko yakiriye ibirego by'u Burundi bwitwaye busaba ko umukuru w'inama nshingamateka w'uwo muryango yova muri ayo mabanga mu kiganiro habamenyesha makuru ubutwari yo sentare yavuze ko mu kwezi kwa gatatu ugo rubanza ruzoba rwaburanishijwe kandi rwasomwe ibindi kuri nkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Pierre Claven iyo nkuru ari yarusha
Uburundi bwemeje ko bwatanze ibirego bibiri muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko icambere kivuga ko amategeko yose agenwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko yahonyanzwe mu itogwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga mu kibanza cyo gutwara inama nshinga mateka y'uwo muryango ikirego cha kabiri gisaba ko sentare yotegeka kuwo munyarwanda avaho hagatogwa umurundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere ku cicaro cha yase ubutwari yo sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Emmanuel Ogirashebuja yemeje ko ibyo birego bikwije amategeko kandi ko vyakiriwe
it's official they brought the case and
turabitangaje cese ko ikirego cy'u Burundi twacakiriye ikindi kandi twaramaze no gushira ugo rubanza ku rutonde atagihindutse rizoburanishwa mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kandi twifuza ko ruzorangira muri uko kwezi nyene amategeko y'umuryango aremerera umuntu ku giti ciwe canke igihugu kanaka kwituriye sentare ni muri iyo ntumbero ico kirego Burundi bwakizanye
so that is possible that a country can bring a case it's provided for here
Mu kwezi guheze umushikira nganji Isabelle Ndahayo ajeje injira ry'u Burundi muri uwo muryango yabwije ujya America ibujumbura igituma bashimye kwitwara muri sentare
Amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko yabaye abashingamateka baserukira ibihugu by'u Burundi na Tanzania atariho bari basohotse mu gihe cy'amatora ibijyanye no kubifikanya kw'ibihugu kuri icyo kibanza bigeze bitomogwa neza ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana aho gutanga insiguro zitomoye habaye umusimikano mwinshi wo gukoresha inguvu gutyo ibintu biraheza birushirizaho kuba bibi
haraheze indwi zibiri iyo nama nshingamateka itanga ibikorwa vya mbere I Kampala mu gihugu c'u Buganda ijwi rya Amerika ryabajije ubutwari yo sentare igituma ibikorwa bibandanya kandi kimwe mu bihugu bigize uwo muryango caravyinuvye
in terms of activities of the yala I think that
kuvyerekeye ibikorwa by'inama nshingamateka biriko biraba by'ukuri byabwirizwa kurindira uru rubanza rugahera kuburanishwa n'ingingo igasohoka ariko kubera ikibazo kiri muri sentare reka tureke kwinjira mu idonido twaba dusanga tuvuze byinshi igihe ayo matora yaba itariki 19 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze ibihugu bine gusa kuri bitandatu bigize uwo muryango nivyo byonyene byatoye Martin Ngoga umukuru uyo nama shingamateka ivyo navyo no Rwanda ari naho Ngoga ava igihugu ca Kenya Uganda hamwe na Sudani yepfo ni mu gihe abashingamateka b'Abarundi hamwe n'abatanzania bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko n'ivyavuyemo bitabaraba abandi bashingamateka nka Peter Matuki aturuka muri Kenya yavuze ko atamategeko yaho nyanzwe mu matora yabaye
kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi
Ati turavyo bu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Yase no Murundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ko bingorane zikomeye tuvugishije kuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere tutaviri Yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane n'iterambere rya Yase
kuharibu biashara ya jumuiya
Mijambo yashikirije amaze kurahira batangure amabanga yiwe Ngoga yashimiye benshi bamutoye ariko yemeje ko nabatamutoye bazokorana neza yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe acasaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu byabo naho Burundi bwanse ivyavuye muri ayo matora bukanatanga ikirego muri sentare abashingamateka basaruki ico gihugu baritavye ibikogwa vyo namashingamateka biriko birabera mu Buganda Pierre Clavé niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavé kuri iyo nkuru mu Rwanda umucamanza muri sentare y'ubucuruzi anyarugenge yatangaje ko ikirego cha mu muryango wa Gwigara atashingiro gifise kuko ngo ikigo cy'amatagisi n'amakori cyafatiriye ibikoresho mu buryo bwubahirije amategeko ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Eric bagira ubusa
Jiburi minoti barwa muri 22 niyo umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi nyarugenge mu murwa mukuru w'Rwanda Kigali yakoresheje asoma imyanzuro ikubiye mu cyemezo cy'urubanza hagati y'abahagarariye uruganda rwaho zari umunyemari ukomeye Asinapol Rwigara n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority n'icyemezo umucamanza yasomye uruganda rw'itabu Premier Tobacco Company ruhagarariwe n'uwamahoro Anne Rwigara naho Rwanda Revenue Authority yari hagarariwe n'abanyamategeko babiri Maître Clément Gatera na Maître Bajeni Byiringiro ikirego kihutirwa cyane tanzwe n'abahagarariye uruganda rw'itabi bavuga ko Rwanda Revenue yatwaye ibikoresho birimo mudasobwa z'uruganda ndetse n'ibitabo by'ubucuruzi ibi ngo byabaye inzitizi zikomeye zo kutabasha gukomeza imirimo bavuga kandi ko Rwanda Revenue yashyize ubwitambike ku makonti ya Premier Tobacco Company ari muri Giti Bank ndetse na Eco Bank yafatiriwe icya gatatu ngo Rwanda Revenue yafatiriye ububiko bw'ibicuruzwa byarangiye ndetse n'ibikoresho bitumizwa mu gukora itabi byaheze mu bubiko bw'uruganda Izo nitizi zose bagasaba urukiko gutegeka ko zakurwaho uruganda rukongera gukora mu byo bavuga bahombye abahagarariye uruganda rw'itabi bashimangira ko batakaje abakiriya babo ba buri munsi ibicuruzwa bimaze amezi arindwi birimo kwangirika imiryango y'abagera kuri 200 bamaze amezi arindwi badakora ndetse n'ibihombo leta ubwayo yatewe n'uru ruganda kuba rutagikora uru n'uruganda bavuga ko rwatangaga miliyoni 300 z'imisoro buri kwezi Abanyamategeko bahagarariye ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Maître Clément Gatera na Maître Bajeni Byiringiro basobanura ko uruganda Premier Tobacco Company rutigeze rufunga ko bafatiriye gusa ibitabo by'ubucuruzi mudasobwa ndetse n'ububiko bw'itabi ryamaze gukorwa bavuga ko banasabye uruganda kuza guhabwa za fotokopi z'ibitabo bakoreshaga mu bucuruzi bakaza na flash disk bagahabwa amakuru yose bifuzaga muri mudasobwa bavuga ko amakonti y'uruganda atafunzwe ko banyuruganda bemereye gukomeza gushyiraho amafaranga ariko batemereye kuyakuraho bagasanga nta mpamvu y'ikirego cyihutirwa kuri bo kidatandukanye n'ikirego kiremezo bemeza ko ibyo bakoze byose byubahirije amategeko bakavuga ko ibyabaye kuri PTC yari ingaruka zo kutishyurira ku gihe imisoro ingana na miliyari 5 na miliyoni 600 z'amafaranga izimaka z'impande zombi umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yarazisesenguye maze yanzura ko ibikoresho by'iyi PTC yakoraga itabi byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko umucamanza yanavuze ko amakonti n'ububiko by'uruganda nabyo byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko bityo ko ntaho yahera ategeka ikigo Rwanda Revenue kubisubiza umucamanza yavuze ko nta kimenyetso gitangwa n'abahagarariye uruganda rwo kwa Rwigara kigaragaza ko Rwanda Revenue Authority yafunze uruganda mu gihe Rwanda Revenue yo igaragaza ikimenyetso kw'icyo yakoze ari ugufatira gusa ibyo kudahemba abakozi mu gihe cy'amezi arindwi ashize umucamanza yavuze ko byabazwa abahagarariye PTC nyuma y'ibyo byose umucamanza yanzuye ko ikirego cyatanzwe na Premier Tobacco Company nta shingiro gifite kandi ko ibyo Rwanda Revenue yakoze biri mu bubasha bwayo ategeka kwifatira rigumu ko riri kuko rikurikije amategeko yibukije kutishimiye imikirize y'urubanza yajurira asoza urubanza cyo hanze rukiko hagaragaye benshi mu bakozi b'uru ruganda n'abavandimwe b'umuryango wa Rwigara bimyoza abandi bazunguza imitwe biko mu mucamanza bamushinja kubogama
cyo guceceka tukabura uko twabigenza dute niba umucamanza avuze ngo babuze ikimenyetso namwe abanyamakuru mutubabari tukajyana ku ruganda tubereka abasekirite ba Rwanda Revenue bahari n'imbunda mutubabari n'ugutugenda tubabereka namwe mujye mutangaza ibintu muvuga ati twaziboneye abasekirite bahafite imbunda
ku ruganyiro umucamanza yabogamye
cyane none se niba umwavoka wa Rwanda Revenue avuga ngo uruganda rurakora uburanira urukiko akavuga ko hariho abasekirite ba Rwanda Revenue nta nibyo yasomye ko yivugiye ngo uruganda rurakora uwunganira uruganda akavuga ati rurafunze hari abasekirite babo n'urukiko rwari kuza ruvuga ati tujye kureka ikimenyetso tujye kuri urwo ruganda kuri urwo ruganda rukora rukareba ko hariho abasekirite bagahita babona abasekirite ba Rwanda Revenue
abandi nabo bati
ntabwo ari uruganda rwonyine barashaka ibintu byose nibo babirinzi
nukwica abanyarwanda imbaraga nukwica abanyarwanda bangana gutya bakoraga none kuburanyi uwabakoreshaga bakabura n'icyabacungaga bakabujyana kurebera
Anne Rwigara wagaragazaga akababaro ku masura yabwiye Ijwi rya Amerika ko bazajurira icyemezo cy'umucamanza. Asinapol Rwigara yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu n'amagingo yazitavugwaho rumwe. Ku butegetsi yazize impanuka naho kubagize umuryango n'ubutegetsi bwamwirengeje. Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Asinapol Rwigara washakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu 2017 ntabigereho ubari mu buroko arari rw'ibyaha birimo cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Arahuriranye n'umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki. Ku isonga bajya kubafata ku ngufu wabo mu Kiyovu mu mpera za 2017 baregwagamo no kunyereza imisoro. N'imisoro nayo bavuga ko itigeze ibahishingiye kuri politiki. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Uyu munsi tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2018 n'umunsi abarundi bibuka imyaka 27 irangiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bico gihe Pierre Buyoya ateye ikumu ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi yamara kuvico gihe nta ntambwe ziboneka abarundi bagize mu ntumbero yo kwamirira kurengeso yo gukumirana amacakubiri n'inzangano zifatiye ku moko mu kiganiro cacu muri isanga cyo uyu munsi Frederic Nkundikije yagarutse kuri ico kibazo c'ubumwe abatumire ni president Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi muri iki gihe ari intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu ntara ya Sahel na Mali hamwe na Gaston Sindi mwicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri ico kibazo c'ubumwe reka dutangure twumviriza president Pierre Buyoya ku bintu yibaza ko byatumye abarundi bacanamo
bwa mbere ikibazo cy'umwe bw'abarundi cyangwa cy'imyanezi hagaze ku moko ni kibazo cya kera gose ni kibazo kandi abarundi bigeze kwiga igihe haba ibiganiro by'Arusha navuga umwanya muremure batako mbere barashika no kugituma zonyane zabaye muri kahise ko cyane cyane ari ibintu biva ku niganira ubutegetsi abari kuri muri bwo banga kuva ko abandi bakoresha uburyo bwose kugira ngo babushikeko hanyuma mbere abarundi barumvikana n'ingene izo ndyane zotora umuti barabyandika mu masezerano y'amahoro y'Arusha novuga mbere no kubishyira mu ngiro barabishyira mu ngiro umwanya utari muto kuva novuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi mbere mu gihe kitari gito barimvira ko icyo kibazo boba bagitoreye umuti biraboneka ko umwumvikano hagati y'amoko ugarutse ukwinubana kugabanutse hanyuma rero ingorane novuga ingorane nyamukuru zigaruka igihe habaye amatora mu 2015.
Mwavuze ikintu gikomeye cyane rwose ko kenshi na kenshi izo ndyane ziboneka y'abatetsi bashaka kuguma ku butetsi abandi bashaka kuburondera. Hari n'abakuru atangazwa cyane rwose eka n'abarundi batari bake yavuga ko kenshi na kenshi ivyo izo ndyane ziva mu banyapolitike aho muhavuga kwiki abanyagihugu bakaba bo kwibanira mu mahoro.
Ibyo nibisanzwe kandi birafatanye n'icyambere kuko abaneganira kuja ku butegetsi no kuguma ko n'abanyapolitiki abanyagihugu basanzwe novuga baba ibikoresho niyo bacyanyemo babaye ibikoresho ntawovuga ko ingorane nyamukuru ziva kuri yo.
Egome namwe vice president wa mbere w'u Burundi biramaze kwibonekeza ko cyane cyane izo ndyane zibonekeza igihe hegereye amatora mu gutegura amatora cyanke igihe nyuma y'amatora icyo kibazo cyoterwa inshugute abarundi bova muri izo ndyane z'amoko gute.
Nashaka kugira mbere kumenyesha abarundi n'amakungu yuko ubwami maze kuramutsa umushinga naye aratongoye igihugu tumukengurukira ko yatushiyeho akadutora amasezerano mu Burundi. Masezerano mu Burundi nafatiye ku masezerano y'Arusha ari imbere y'amasezerano y'Arusha kuko ubumwe bwa Burundi twabutoye mu 1991 Arusha nayo iba mu 2000 ni ukuvuga arazi neza yuko niyo arongoye icyo gihugu ngine ashizeho uyu mugwi nuko hari haje kuba amakuba muri ntega marangara mu 1998 hanyuma akavuga ati kugira ngo nibyo turavuga muri ya masezerano haravuga yuko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwama urumva kwa gukabura abarundi kugira bagaruke mu nzira y'ubumwe kuko bari baheje kubutiriganisha mu 1988 hari zeje kuba injyane z'intega marangara acafata ibintu mu buryo ati twibutsa abarundi ko tutazakunjira mu nzira y'ubumwe yaciye ashyiraho umushikiranganji wa mbere ajyanye n'ibyo byo kuzuza ubumwe urumva ayo masezerano y'u Burundi yari bwa kwiyumvira gushikwako mbere muri icyo gihe abigira nuko hari umuzo w'intwaro z'imigambwe myinshi yavuga ati twebwe ntitwokwemera ko haza intwaro n'imigambwe myinshi tutarasubiza abarundi mu nzira y'ubumwe n'amahoro. Ibyo ni ukuri gushikura umunsi turabimushimira kandi nayo amasezerano y'u Burundi twabivuze mu majambo twashikirize ko ata murundi n'umwe azi ubu canke uzovuka tuzokwemera yuko atafata iyo nzira y'umwe bw'abarundi. Nibyo hamaze gutorwa umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ayo masezerano yaciye asendwa amaze gusendwa abarundi barasubiranamwo muga mu gusubiranamwo habuze abaremesha abarundi habuze bamwe bari bashyigikiye amasezerano kugira bagarukane abarundi muri ayo masezerano batagirinze gutemana canke kwicana. Uno munsi rero ayo masezerano bumwe bw'abarundi bisabituma kuko hari habuze ubushobora guja imbere y'abandi barundi niho haci haza amajambo partenaire ya politike canke bijya kwari gufatafatanya kugira ngo twunge umusururu ushobora kudutuma dushobora kubaho mu kutuno muzi.
Ariko abanyapolitike mu gihe umuntu yiweje ingaruka izo ndyane zose zagize ku Burundi ku Burundi ubutunzi bw'igihugu eka abarundi badatera imbere abanyapolitike ntibakwiye kwikubita agashi bakabona ko imigambi bashira imbere ikuryanisha abarundi atacu imaze mu kane gato vice president wa mbere.
Nukuri turashima kuko abanyepolitiki twari dukwiye kwikubita gashi kugira ngo tutezurire abarundi kandi turabemereye twebwe n'umunsi ubutegetsi buriho n'umunsi ko iyo nzira tutsa kwifata kugira ngo ntihagire umuntu azosubira kuja mu mporere zayo macakubiri. Uno munsi abanyepolitiki genda tugire politiki nuko abanyepolitiki hageze amatora n'uno munsi turamaho ejo hagira amatora baca batangura gutera injyane z'amashakubiri siko dutegura bene igihugu kandi turazi ko bene igihugu uno munsi atamuntu numwe azobasubiza inyuma kuyo ntambwe tugezeko uno munsi nibyo ejo hazoba amatora nta murundi yumvira yuko azosubira kujyanisha abarundi mwarayibonye mu 2015 yamigarukako iyo hataboneka abarongozi bavuga ururimi rumwe rw'amahoro rw'ubumwe iki gihugu cyari gucika umuyonga naho abari ngaho bavuga uko kuko inyigisho cyane intumbero yari ije yari yo gusubiza abarundi mu ihumbi mu gusubira mu mashakuri twabonye muri kahise k'igihugu cyane ko guha ubururo bwinshi kandi ubwo bururo nuko abo barundi cyane cyane abari inyungu cyane z'abandi atabari inyungu zabo zo gushikira amaronko twebwe uno munsi rero twarahitse yuko atabuze gusubiza inyuma kandi abo bose tukabahamagarira yuko baje mu iyo nzira y'ubumwe hanyuma utsinzwe yemeye gutsinda
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Alexander mwiriwe neza
mwiriwe
Alexander muri he
mu Burundi
izina ry'ikirundi ninde
sinamagara
inshuti namagara murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na bashinyantare bakomeye babiri president Tebuyoya yahoze arongoye Burundi tukaba turi kumwe kandi na vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sidimo tugaku ijambo ikibazo icyumviro
Ndiyo baratanya nibute ko ayo masezerano yasenye muri 1991 uko nsanze ibiza gatoya muri 1993 ibyabaye na gahomera buntu ndi ko hari yasinywe ayo masezerano y'ubumwe cyane yo gutandukana kuvuga ngo umuntu azoroganirwa ari uko yise abo badasangiye ubwoko ubwo ni ubujuju budasanzwe ahubwo uba wiyaka amahoro mu mutima no mu gihugu cyawe muri bino bihugu byacu bya Afurika habaye amatora usanga abantu bafite ubwoba cyane biva kuri kahise baba baraciye murabona ko inyuma y'ubukoloni haciye haza intwaro mbi z'agahotoro z'abasirikare zigakora amahano ariho havuye bujya bwicanyi twagiye turabona buteye isoni abanyafurika basubiye kwifuza cya gikoloni cya mbere wibaze aho gusubira kubituza uriya muzungu yagukubita ikimuhoko uriko ubwirwa nabi na mwene wanyu hanyuma ngahanura abarundi bene wacu tugerageze kwikubita gashi tubane mu mahoro niho tuzotera imbere hanyuma nkabaza nyakubahwa icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ariko akogukika nyakubahwa kugira ngo amashyaka birahere mubona agiteye isize murakoze
Murakoze Alexandre reka tutangwe kuri vice president wa mbere kuri ico kibazo Alexandre tanze impanuro zikomeye zivuga ko imiyane z'amoko zishirwa imbere n'abanyapolitike kazi shirwa imbere n'abanyagihugu basanzwe biva cyane cyane ku bujuju umuntu abafite kuko ingaruka nyinshi cyane rwose kandi nimbi atazi ingaruka ikazi sinzi kaza n'igihugu vice president wa mbere kuri ico kibazo mushanahe Alexandre abaje
hari ibintu abari gushira mu ngiro ico gice y'amasezerano ndakubwira nk'akarorero uyu mugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe arundi uyu mugwi ari kuturaza amasezerano ejo yari wari kujamwe cyari bari gushigwaho cyari uno munsi rero hari ibyo turiko turashira mu ngiro batugendereje twari gusanga babishizemo urumva twebwe n'umunsi hariho ibyo dushobora gukora kugira dukize kugira ngo abarundi baje mu muri ubwo bugombe bw'ubumwe turo turakora kandi ikindi nacyo ayo masezerano y'umurwaru y'amasezerano yarusha bavuga hariho ayandi masezerano yo guhagarika ingwano kuko amasezerano y'abarundi yarusha yonyine ntiyashoboye kuzura amahoro ntiyashoboye kutubakiraho amasezerano yo guhagarika ingwano ibyo turiko turakora uno munsi nababwira yuko urabye n'ubwa mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho haba ingorane ugasanga abahutu n'abatutsi bafatanye muri izo ngorane kuko muri kahise twarabonye yuko ingorane nk'izo zibaye abahutu bose baca bajya ku ruhande rumwe abatutsi bakaja ku ruhande rumwe mugo uno munsi abahutu n'abatutsi bamwe barahunze bahungira hamwe abatutsi n'abahutu baguma hamwe bakorera hamwe nacyo gituma cyatumye uno munsi tugarukana amahoro
amakuru rero ni ibiganiro twacu bafitiye kuri isaha aniho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mwashekerejwe na bihagarikiwe nanje Fide Niyonga twashimireyo kuba mwaduteza amatwi tubasabye kubandanya mudukurikirana mu byanyu byacu biri imbere kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.